radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo basabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta. Mu ntara ya Makamba mu Burundi abahatuye baravuga ko bazizi heza noheri nkundi munsi kubera ubukene bunuma.
Yo nayo niteguri kuko abitiguye n'umunsi mukuru n'abajize uburyo
noheri ko ndayiteguye neza cyane. Kiretse ko harakantu gahaze aha ndavuga ivyerekeye ibiciro
nka nta n'uriho nta wukubona ntikirabibona
nta gutegura noheri ibintu byose birabyirinda bose akajya nkaro rya kajuru
n'abantu bakigira iminsi mikuru kabisa.
Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Makamba mugume ku maradiyo yanyu. Iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremeza ko abategetsi benshi barimo basabwa gusubiza amafaranga bari baribye mu mutungo wa leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Perezida Ndayishimiye avuga ko uyu munsi ibikorwa ariko arakora ari gusubiza agateka igihugu cyari cyarambuwe n'abari bajejwe kugihagararira. Amenyesha ko aheze imyaka itari mike u Burundi bwarandagaye butakaza ijunja n'icyubahiro haba mu karere no mu makungu, aho batari bake batangazwa n'ingene abarundi baryana kandi basangira ururimi. Abajejwe guhagararira inyungu z'igihugu nabo bagasehera mu mifuko yabo aho kwitaho ibikorwa by'iterambere. Yatangaje kwikara igihe cyo gusubiza igihugu mutamana.
U Burundi cyabaye igihugu cy'umwizero, twari twarihaye amenyo y'abatwenzi. Amahanga yasuzugura Abarundi, hariho igikorwa turi kuri operation agateka. Erega twarasuzuguritse, nimwiyumvire igihugu kija gusembera aho urwaruka rwacyo rutinira. Noneho ntitwataye agateka.
Aha Perezida Ndayishimiye yari kuvuga c'umupira w'amaguru ucitiriwe intwari mu gisagara ca Bujumbura, izina cahawe na nyakwigendera Perezida Nkurunziza ku wa mbere ukw'indwi mu 2019 hibukwa imyaka 57 u Burundi bwari bumaze bwikukiye. Icyo kibuga kera ikaba cyahora cyitirirwa umugano wa Rwi rwa Gasore yarondeye independence y'u Burundi. Icyo kibuga ubu kiriho kirubakwa kugira kije ku rugero rw'ibibuga bishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu myaka iheze cyari cyasubiwemo, ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA risanga kitari ku rugero rwemewe. Umukuru w'igihugu yavuze ko ari uruhombo runini kandi byatewe n'abantu badakunda igihugu. Yibukije ko umugambi wiwe ari ukwaka amafaranga bayasehe mu mifuko yabo maze hakazanwa kubaka inyubakwa rusange. Yasiguye ko umuryagi w'amafaranga y'amarundi mu yariko yubaka icyo kibuga yawushikuye mu byara bya bamwe mu bategetsi yatashimye kuvuga amazina.
Baratomboye hariho inkozi z'ikibi zari zaranyonoye turayagarura, none yatubereye umushinge w'ugutanga. Umuriyaridi muri amwe twagarura, umugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugarutse. Nimwumvugwa ruhombo rava ibyubatswe n'umuriyaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu.
Ibibazo by'abantu bihagira amatungo y'abandi cyangwa ya leta biri mu bituma impunzi zigira impungenge zo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kuri uyu wa kabiri aho mu ikambi ya Mahama mu Rwanda babigarutse ko mbonano bagiranye n'umurwi wari warungitswe na leta kugira ubahimirize guhunguka ku bwinshi. Albert Hatungimana buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko uku niko yabahumurije.
Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye basize amazu bagasigira umugenzi we bake mburandabiye ndahurunze mu nyuma gacayika ya yanja gacika rura cha pongo wajango rubira kugire mwongozi mwembe mimbele ya presara nani ishije nguche mbotuka kumbe yesha kuhikari leza hiki kwari ya kusikie sikio ite wato leo tulavizi lenji wa ikuma labuka na wani wasi zeo api alimu miluki uwe ni mwze kumitule ura matari ura matara kusumize mwzawe.
Aliko wa wabugirwa wa sanuko wa dashaka kuwa kuizima abani wabiri mubase rukimunzi
ugambe na mechukla ugetwa chini
nagende cyumwe tukica yitwa mutakivuga twese te kuri kwibanda mu kubuga kugira kora n'ikore cyane twishye mu kuri cyo mu misa kuba kwaria n'abangaje ndaba muhose
ikinyagushe yarishye ari mu kuri igihugu arira n'abaturage bakarira reka tubasabe bajye kuba bakumbura ibibera mu ntara perezida ntabimenya hari abicwa ntabimenye ugende mukemure kijya kibazo na cyane cyane nyakubahwa perezida w'urundi mu muhoza marira kandi natwe tuzoba duhoze imana ibaheza
Gabriel Rusigiri atwara ishyirahamwe Orikome rirwanya isesagurwa ry'amatungo ya Leta asanga intwari ibereye na demokarasi bibwirizwa gushingira ku irwanywa ry'abanyonora amatungo ya Leta uko niko yabisigurijwe ijya Amerika
nibaza yuko tusana bariko baraduga naho tukiri kure cyane jewe nofata mfate kuri mu bitayeshere uvuga yuko busa turi hasi cyane 10 turi hejuru mfata ko tugeze nko kuri 4 twarasubiye inyuma cyane mu mwaka 2015 tukizera neza yuko bitosubira inyuma ahubwo tubandanye dutera imbere kugira ngo mu mwaka 2025 hazoba amatora azira igiturire kurenganya n'ibindi n'ibindi
imiriza rya president ndayishimiye mukubaka ico kivuga rimaze gutuma hegeranywa Amamiliyari ziri hafi ya 3 y'amafaranga y'amarundi nkuko ibiro vyiwe vyabitangaje umukuru w'igihugu akaba yijeje ku munsi wahari wakazi uhimbazwa ku itariki ya mbere kwa gatanu buri mwaka uzohimbarizwa muri ico kibuga kuva rero ku butegetsi haraheze imyaka ibiri hafi n'igice president ndayishimiye yarashimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu n'imiryango mbere y'abatari bake bakora ibihano ku gihugu ciwe yamara nk'umwe bwa buraya ari nabwo butanga imfashanyo nyinshi mu Burundi buri mwaka bwavuze ko hakiri agahaze mu gisata c'intwari ibereye no gutunganya imigambi ariko ubuserukira mu gihugu yavuze ko yizigiye kwizo nzitizi zizovaho na rijya harishaka no kugomba kw'abategetsi uhereye kuri president byo guhindura ingendo eroje uri kaneza
Mu Burundi kandi haravugwa ikibazo cyo gutandukana kw'abashakanye mu mujyi wa Bujumbura muri mwaka ingo zirenga 330 zarasenyutse ibyo biremezwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye gifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Venda yishimiye
Mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'ishyirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bw'umukinyegero n'amabakorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye ndanse ibyo bigatuma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero nk'uko bishikirizwa na muganga Prime Mbarukeye arongo iryo shyirahamwe
mu gihe risanga ibintu byo kwahukana mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura byabaye ndanse muri imyese ibyo tubivuze twisunze ibihero dufise bishyiramo ryacu Honestwe Tom Frere byatangajwe n'inzego zibijejwe mu Burundi izo nzego zasanze umwaka gusa uwo mwaka nyine 2022 gusa muri meri ya Bujumbura hamaze gusambuka ingo biciye mu kwahukana zishika amajana 336 biciye mu byo bita divorce mu makomine atatu gusa agize inta meri ya Bujumbura
ibyo bitigira iby'ingo zahukanye mu makomine yose agize igisagara cha Bujumbura ariyo Ntahangwa Muhana Mukaza muri uyu mwaka wa 2022 zigera ku 336 byemejwe kandi n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Burundi Anyesi Bangiricenge muganga Prime Mbarubuke yarongoye ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabakorerwa bakinyezi n'abana mu Burundi asigura imvo nyamukuru y'ico kibazo
ubwa mbere nuko mu ngo zubatse hari ubukene bwinshi mu Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura tukongera ko ibi byuko abubakanye bamwe bamwe b'iki gihe usanga batagihana umwanya ukwiye kuganira kuyaga ukiyago iyindi imvo iri kirabituma niyo usanga abariko barategura kubaka ingo zabo abo twita mu gifaransa refiance nabone batagihana umwanya ukwiye kuganira no gutunganya neza kazoza kuri urugo bagiye kubaka ugwariko kandi abantu ugasanga bakunze kubuha cyane cyane amarezo sosiyo nyene ni kuvuga amatelefone usanga bamaze kubakana rero bashitse mu rugo bibacanga kubera batabara bivuganye ku byinshi ibazo bishobora kubashikira mu rugo
iryo shyirahamwe ritangaza ko iryo yongerekana ry'ibiharuro by'ingo zahukana byatumye abakenyezi batari bake nabo bafata inzira yo kuja kurondera ubuzi hanze y'igihugu baciye mu buryo bw'urudandazwa rw'abantu kurundi ruhande umukenyezi Arine Manisha umuvugabutumwa akora ku bibazo by'ingo n'imiryango biganiraga iz'imisa remesha muri Bujumbura yagarutse kuri ico kibazo
urugo ntirushoboka imana itarimo abantu bataye imana banka kwihamagara mu rugo kandi iyo shefu atari imana imanutse ngo bagire umwe ninde yo bishobora kuko uvuga ivyo yabona akavuga ivyo tuje kuri plage je nkeneye kuryama reka kuvuza radio nkeneye gutsinzira uje nange nkunda bruhi ukazibona murugo mukigira mahiyaje hariho imijyango kuri kote yawe no kuri kote y'umugabo iciza kubiwanyu mushiki w'umugabo wawe musaza wawe baje gukoranira mu rugo kwawe nango mba ndakubwire ko vyamaze ngo bidisambura muramukazawe ashitse mu rugo agera kugira ngo guponda ngo urya mugore wa nikimwenye nta nkunda nta nangaburira none mwasinyenye na muramukazawe cyane
iri rya America ryavuganye kandi n'urongo yeshira hamwe riharanira gateka k'abagabo no kugwanya ihohoterwa abakoregwa mu ngo rikorera mu ntara ya Kayanza Nduwimana Boniface yatumenyesheje ko abagabo ari bo benshi cyane basaba kwahukana
kandi giye kubiraba usanga n'ibicigiri byinshi by'abasaba kwahukana ubu n'abagabo abagabo rero bararemerewe cyane barananitwe cyane kuko abagabo barahohoterwa ariko nta nzego na zimwe ziraboneka ngo zibarenganure zongere zibigishe inyifato
Nduwimana Boniface asigura kandi ko abagabo badafise aho bavugira mu gihe abagore batoneshwa haba mu mategeko barengera bityo akemeza ko abagabo barenganywa cyane bigatuma bakora ibyo batokoze
ico tuguma tunagisemerera abagore baratoneshejwe cyane ugiye no mu bijanye n'amategeko urubanza ruciwe rugacibwa rutunganiriza umugabo rumurenganura ubwo ntiruheza ngo ruje mu ngiro byihuta ariko urubanza ruciwe rukaba rururenganura umugore rugisomwa ruhita rushyirwa mu ngiro mbere n'inzego zijejwe kubahiriza ubwo rubanza ziranyaruka cyane kurushira mu ngi
iruhande yo gusaba kwahukana hagati y'abubakanye bitewe n'ukutumvikana amashirahamwe akurikiranira hafi ngo n'imiryango amenyesha ko hari n'izindi ngingo zigayitse bagenda bafata izo zirimo kwiyahura kugira ngo bave muri ibyo bibazo guti ngo kwica abagore cyangwa abagabo kugira ngo baremurugwe uwo mutwaro bafise ayo mashirahamwe agasanga ibyo byose bituma iterambere ry'umuryango ridashoboka kuko baba badashize hamwe aho n'umugambi w'umwe mububakanye uburizwamwo na mugenzi we Thierry Vendayishimiye ijwi rya America I Kigali
ijwi rya America uru wa mbere uri gitego
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu nkambi zandutse na Nyarugusu muri Tanzania haravugwa indwara zijyanye no kutabona ibiribwa bihagije kubana inkuru ya James Jovin
ibice 18 kwijana by'abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye indwara zo gufungura nabi barapfa hafi buri mwaka ubitegeye bitangwa na muganga Tumaini Nyundo akurikirana ibijyanye n'izo ndwara mu nkambi zanduta na Nyarugusu mu nama yarifatiye kurabira hamwe zimwe mu ndwara zibangamiye abana bari munsi y'imyaka 5 mu nkambi no mu baturanyi yabereye mu biro by'urongoye komine Kibondo muganga Tumaini yemeje ko ibyo bitegiri byavuye mu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'amezi atatu ashize
watoto 27,603 walihudhuria na kupimwa hali ya lishe
abana ibihumbi 27,603 na watatu bari munsi y'imyaka 5 baritabiriye igikorwa cyo gupima indwara zisinzikaza amagara yabo uburemere n'imikurire muri ico gikorwa abana 190 basanzwe badafise uburemere bukwiye abandi ibihumbi 5,305 basanzwe bagwaye indwara zitandukanye zisinzikaza cyane cyane imikurire ku bw'icyo kibazo abana hafi 8,500 bararonkejwe imiti ivura inzoka mu nda
kuwa minyoo ya tumbo kati ya 51,588 walitarajiwa
ishyirahamwe mpuzamakungu yita ku mfungurwa PAMU yemeza ko riri mu migambi yo kongera ingufu mu bijyanye n'ubuvuzi bw'abana basinzikaje n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gukabukaniriza ibiribwa impunzi zose uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishyirahamwe PAMU Mliyo naam.
Ni mategemea ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema.
Pamitegekanya kwa abana bagwaye indwara ya bwaki n'izindi ndwara zose zifatiye mu gufungura nabi. Bazoza barashigwa ahabona hakiri kare kugira bavugwe. Ikindi twaratanze ibikoresho bisabwa mu kuvura iyo ndwara mu ntumbero yo kugabanya abana bagwaye mu gihe PAMU. Idashoboye gukabukaniriza impunzi canke gutanga ibiribwa by'ubwoko bwose busabwe mu gufasha abo bana.
Sasa huyu mtoto hawezi kuwa amenaza ingia ya gasa tu kwenye utapia mlo mkali, lazima alianza na uwakali.
Nkuko bamwe mu bavyeyi babitubwiye, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza gusa, hafi buri mwaka n'amasoko rusangi yugawe batagiraho bakura ibyo gukabukanya. Gutyo bigatuma haduka indwara nyinshi zijyanye no gufungura nabi. Uretse abana n'abakuze nabo baragira ingaruka mbi mu mubiri, bivanye no kubura zimwe mu za vitamini zisabwa mu magara ya buri muntu.
Uko bivanye n'izinga turya zidakwiye, izindya turya ari guhera ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere ari ubushaza, ubugari, nta tundi two kukaba turonka, biratuma n'umwana agira ingaruka mbi.
Uravye imisi tumaze nk'imyaka tumaze turya ingimwe, ni ukuri abantu benshi bagwaye amaestoma, bagwaye kabisa ku kubera ingorane zo kudakurakuranya ibyo kurya. Umuntu yama kuri vya bindi kuri vya bindi, ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya, mukagira nk'umunsi duhinduriye bakaduha nk'izindi zo kurya, kuko abantu kweri ama igwara yabaye menshi ama estoma.
Budufasha katwiyumvira ko bakatubabindi byo kurya nk'iripaka do kwezi turose ifu nibi n'ubushaza imatukoronka nk'umuceri n'ibiharagi, bakatubaraduhindura umuntu bezo ko cyo dushye kugira amagara meza.
Izo ndwara zivana no gufungura nabi zituma abana benshi bo mu ntango batajya kubanza ishure, hafi biruko umwaka w'ishure utanguye bivanye n'amagara mabi bafise, gutyo bigatuma ingaruka mbi ukazoza kabo keza. Yemezwa n'ishyirahamwe Save the Children ita ku bana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.
President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yakoreye uruzinduko rutunguranye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatatu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Yabonanye na Perezida wa Amerika Joe Biden, nageza n'ijambo ku nteko ishinga amategeko Congress, imitwe yombi iteranye ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati n'Uburasirazuba. Uru rugendo mu rwa mukuru wa Amerika Washington DC ni kimenyetso kidasanzwe. Temistocle Mutijima.
Munzira yerekeza Washington guhura na Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari narwo ruzinduko rwa mbere mpuzamahanga koze kuva Burusiya buteye igihugu cye. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yahagaze muri Polonye, igihugu kirimo kugira uruhare runini muri iyi ntambara. Ibi bitangazwa n'igitangazamakuru Euro News. Urwo ruzinduko n'ugushyigikirwa bifite igisobanuro gikomeye kuri Polonye n'ibindi bihugu byo mu karere byasengwe cyane n'abaturanyi babyo bibihanganye mu ntambara ebyiri z'isi. Bwana Lukas Adamski, umuhanga mu by'amateka w'umunyapolonye wo mu kigo Mierosevski Kivarisovi, yabwijwe rya Amerika ko hagendewe kuko ibihugu byo mu Burayi bwo hagati bibibona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Perezida wa Ukraine ngo bagirane ibiganiro imbona nkubone bugaragaza ko intambara atari yashojwe ku bwigenge bwa Ukraine gusa, ahubwo yanashojwe kukureba niba amategeko mpuzamahanga arimo n'amahame ya Roni agomba kuba ngenderwaho mu kugena ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Bwana Adamski ati, ni urugamba rwo gukumira isenywa ry'ibyagezweho n'ibihugu byateye imbere kuva mu myaka ijana ishize no kubuza ko habaho gusubira mu bihe aho igihugu kimwe gishobora gutera ikindi kigacamo ibice tumwe mu turere twacyo cyangwa kikatwigarurira twose. Ku bihugu byo mu Burayi bwo hagati byazahajwe cyane na politiki za mpatsi ibihugu z'Uburusiya, Ubudage na Autriche, ibi ni ingenzi cyane kubera ko bibona amategeko mpuzamahanga nk'ubwishingizi bw'ibanze ku mutekano wabyo. Perezida Zelensky yakiriwe nk'intwari haba muri Presidency ya Amerika White House no mu ngoro y'inteko nshinga amategeko Capitol. Mu Burayi bw'Uburengerazuba, uru ruzinduko naho rubonwa nk'ikimenyetso ubutumwa ku isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza ubudahwema gufasha Ukraine mu rugamba ruharanira kubaho kwayo. Abakurikiranira ibintu hafi muri ako karere bishimiye kumva Perezida Biden ashimangira ko bikenewe gukomeza ubumwe bw'umuryango wo gutabara na OTAN ubwo yavugaga ku bijyanye n'itangwa ry'intwaro. Bwana Adamski ati, ibi birerekana neza ko atari Amerika gusa ahubwo n'ibindi bihugu bikomeye bya OTAN bitemeraga ko bikenewe gufasha Ukraine no kurusha uko biri ubu. Muri Ukraine, igihugu kimaze iminsi igera kuri 300 kihagazeho imbere y'ubushotoranyi bw'Uburusiya, uruzinduko rwa Bwana Zelensky i Washington rurerekana umubano utajegajega ibihugu byombi bifitanye waryajwe cyane n'intambara. Ku bwa Mikola David Yuk, umusesenguzi mu bya politiki w'umunya Ukraine akaba n'umuyobozi mu kigo cy'ubushakashatsi, byari ingenzi cyane ku banya Ukraine na Zelensky ubwe ko batanga ubutumwa bushimira inkunga itajegajega Amerika yeretse igihugu cyabo muri ibi bihe bikomeye. Amagambo Perezida Zelensky yavugiye mu nteko nshinga amategeko ya Amerika ku inkunga ya Amerika kuri Ukraine ari igishoro muri demokarasi kandi atari imfashanyo, agaragaza igitekerezo gihuriweho muri Ukraine. Bwana David Duke yagize ati, twe nka Ukraine tugomba kwerekana ko ishoramari rya Amerika muri demokarasi ya Ukraine no mu kwihagararaho kwayo imbere y'igitugu cy'Uburusiya ritanga rwose umusaruro. Uru ruzinduko rurerekana ko abaturage b'ibihugu byombi basangiye indangagaciro zimwe kandi biteguye gukomeza ubucuti bwabo. Pavlo Klimkin, umudiplomate w'umunya-Ukraine, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu 2014 kugeza mu 2019 igihe leta ya Washington yagaragazaga ko ishyigikiye ya Kiev ariko ikagenda gake mu gutanga inkunga ifatika kuri Ukraine. Abona ubutumire bwa Perezida Biden kuri Zelensky nk'igipimo cy'uburyo Biden ubwe atsimbaraye ku guharanira intsinzi ya Ukraine. Uyu mudiplomate ati, kuri Perezida Biden gukumira Uburusiya ndetse ubutegetsi bwabwo bukaba bwatsindwa yabigize ibye, kandi bishobora kuzaba umurage ukomeye cyane azasiga mu bijyanye na politiki. Pavlo Klimkin yise itangwa rya misile za Patriot ikimenyetso cy'uko umubano ugeze heza hagati y'inzego za gisirikare z'ibihugu byombi. Ariko kandi uyu mutegetsi akavuga ko kuba uyu munsi Ukraine irimo kubona ibihagije byo kwifasha kwirinda bitavuze ko ari ibihagije mu gutsinda urugamba, bityo ko kazaba akazi gakomeye kari imbere.
Urakoze Temistocle Mutijima. Dusubire mu Burundi. Muri iminsi irangiza umwaka, abatuye mu ntara ya Makamba baravuga ko bari mu bukene butagereranywa ku buryo iyi minsi izafatwa nk'iminsi isanzwe. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika zegeranije iyi nkuru y'umwimerere mugezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Niteguriye ngo ndashimiye Imana ko ishitse ko nkomeye nta bindi.
Je nawe niteguriye kuko abiteguriye iminsi mikuru n'abafize uburyo.
Ni wera ko ndayiteguriye neza cyane. Kiretse ko hari akantu gahaze. Aha ndavuga ivyerekeye ibiciro.
Nka nta n'uriho ntawe tubona. Ntiturabibona.
Nta gutegura no wera ibintu byose birazibimbe. Ubu wose akajya ntare cyakajya ubu.
Ubu n'abantu bagigira iminsi mikuru kabisa.
Ndayiteguriye bivanye n'uko amikoro ari make.
Abo ni bamwe mu bo twaganiriye kuri uyu wa 2022 Kigarama ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, batubwira uko ugene biteguriye guhimbaza cyane cyane umunsi mukuru wa Noweli. Ubukene bavuga ko bwavuye kwindagurika ry'ibihe byatumye imyongo ikama, abarimye ntibaba bacimbura ibyo barimye muci nk'uko byemezwa na Minani Violette umurimyi akongera akaba n'umudandaza.
Ahanini nganibaza ko ngo bari nka ruro ruzuba rwatse, irabona nk'iki cyabaye kabiri. Abantu benshi ibintu by'amahera babikora mu bintu by'indimo bashora. None ibintu by'imyongo inzozi zarumye ntibavomeye, n'abantu bagwaye bari kubaragura kwa impunzi.
Kudatasura kare kw'imvura byatumye ibiciro by'ibifungurwa nkenegwa mu miryango biduga. Ifu y'imyumbati bwabaye ubwa mbere ishika ku mafaranga 1,600, ibigori biduga ku 2,600, ibiharage bija ku 2,500, naho ibiraya bikaba bigeze ku 1,400. Iby'umuceri byo uburibwa n'abifise. Nakabandi Rukia ni umudandaza w'umuceri mu isoko ya Makamba.
Nine nane umutanzania wa mbere, wa kabiri tudandaza 2,400, wa gatatu tudandaza 3,800, ugiciro cyo hasi tudandaza 3,600, uwo bita Munika uri kuri 3,300.
Atubwiye ibyo biciro acabandanya.
Ntiturabibona ngene bazobuhimbaza kuko umwe wese yifata ku itama tumubariye igiciro.
Mu bice badandarizamo ibitenge by'abakenyezi hamwe n'ibirato, babona ko atabaguzi nko mu myaka iheze. Nibaruta Beatrice ni umwe mu babidandaza.
Ya baragabanutse abantu kubera ubukene, ntibashobora kugura ibitenge ndetse n'ibirato bahora bambara nk'ibyo bakigura. Kumbure kubera ibintu ubukene kandi ibintu byagiye birazimba, ubu nta bitenge bagisuma. Uyonsa amahera arondera utwo ararariye aturonsa abatomboye ibintu by'ibitenge nabyo bakigura. Ahanini ndi kuraraba mbere uwo mugeni nta n'umunsi mukuru uri.
Uvuye ahagurirwa ibitenge ukaja aho badandariza impuzu z'abana, bene amamangazine bakubwira ko atabaguzi bariko barabona nko mu myaka iheze. Minani Violette adandaza impuzu z'abana zikunzwe kugugwa cyane himirije Noweli.
Ubusikirenga kare nk'agaha abantu babuzu iso aya masaha ya saa tanu na ndiko zangaza ari saa mbere abantu bababuzu iso kubona amabutika abantu batekera kugura amasashe gusa, ariko byarahindutse cyane.
ahagurirwa ibirato by'abana naho nyene ni nkuko abaguzi ngo sikirenga nkuko umudandaza wabyo butoye Jiribera bivuga
urumengo buri minsi sanswe kubera usanga abantu benshi usanga bidoka ubukene ugasanga umuntu kubwo abana afise ugasanga ntashobora kubambika bose cyangwa ugasanga ntashobora kugura kubera ibintu byazimvye amashiringi yarazimvye bavuga ngo ndo ari yarazimvye ibintu bibiri ku giciro kirekire
mwishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'iryo shirahamwe ati muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa biraduga abaguzi rero baranakunda gukoresha uburyo bwishi mu gusuma ibyo bafungura ishirahamwe Abuko rirabakebuye ngo ntibibagire ko ubuzima bubandanye nyuma y'iyo minsi bakwiye rero gusuma bibuka ko mu kwezi kwa mbere bazobandanya bakenera gufungura bigerere rero leta nayo tuyisaba ikurikiranire hafi ibiciro yongereke bure abikika mukiza mu kuduza ibiciro
urakoze Thierry Vendayishimiye hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na Rene Diane Tana umaze iminsi afasha kuyabageza aho tubifurije kuzagera noheri nziza by'umwihariko ku baganga bavura mu bitaro bya CHUB i Butare kimwe na mu bitaro bya CHUK i Kigali ubwitange bwanyu muramira ubuzima bw'abarwayi mu bushimirwe umwe mu barwayi mwakiriye umwana w'umukobwa utagira ukwasa mwitayeho umunsi nijoro hamwe n'amakipe y'abaforomo ndetse n'abanyeshuri mu kamusubiza ubuzima yasabye ijwi rya Amerika kumufasha kubashimira muri intwari muzagire noheri nziza mbatuye aka karirimbo karindwi kuri y'itariki mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'abana bo muri Kizito Music Academy mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.